Twashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe. Amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho irya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahera mu yavugwa muri Mali. Amatora yari yitezwe kuzoba mu ntango z'umwaka uza mu gihugu cya Mali ashobora kuzokwigizwayo amezi. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji wa mbere ejo ku munsi w'Imana. Yongeye avuga ko ariko ararondera abandi basubirira Ubufaransa gucungera umutekano muri icyo gihugu mu gihe buriko buritegura kugabanya inteko zabwo muri icyo gihugu cyasinzikajwe n'intambara. Mu kiganiro yatanze i New York haruhande y'inama ya rusangi ngaruka mwaka ya ONU, Chogel Kokala Maiga yavuze ko igihambaye kuri bo ari ugutunganya amatora azokwemerwa na bose. Avuga ko amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashinga amateka ashobora kuzokwigizwayo indwi zibiri amezi abiri canke n'ayarenga, kandi ko ingingo izofatwa mu kwezi kw'icumi kuzoza. Colonel Asimi Goita yaremeye kuzotunganya amatora mu kwezi kwa kabiri 2022 atumbereye gusubiza ubutegetsi abasivile inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi k'umunani umwaka uheze yakorewe perezida yatowe Ibrahim Boubacar Keita. Ahandi havugwa amatora ni ku mugabane wa Buraya. Amatora y'abashinga amateka mu Budagi yararangiye ejo ku munsi w'Imana aho ibiharuro byerekanye ukwegerana cyane ku majwi kwa hafi hagati y'urunani rw'abakristu b'abademokrate bwo ku ruhande rwa chancelier Angela Merkel hamwe n'abademokrate b'abasosiyaliste. Abashinga amateka bazotorwa niho bazohitamwo uzosubirira chancelier w'icyo gihugu Angela Merkel. Mufasoni Angela Merkel agiye gukinjura nka chancelier w'Ubudagi inyuma y'imyaka 16 yaramaze mu burongozi bw'icyo gihugu. Amatora kandi ni mu Buswise. Ubuswise bwaratoye bwongera buremeza ko bakundanye bahuje ibitsina bubakana. Ubuswise buhambije ibindi bihugu bya Buraya biza byaremeje iryo tegeko. Ibiharuro byashyizwe ahabona byerekanye ko referendumu yabaye ejo ku munsi w'Imana abavyemeye bashika ku bice 64 ku bice kimwe ku ijana by'abatoye. Ubuswise bwemeje imibonano mpuzabitsina ku bakundana bahuje ibitsina kuva mu mwaka w'2007.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afghanistani, leta y'icyo gihugu ejo ku munsi w'Imana yasavye ikompanyi z'indege z'abanyamahanga zunguruza abantu gusubira kugira ingendo zija canke ziva i Kabul. Bavuga ko ingorane zari kuri ico kibuga co ku murwa mukuru zatorewe inyishu, kandi ko ico kibuga gikora neza ukuri kwamye. Abatalibani basubiye ku butegetsi hagati mu kwezi k'umunani inyuma yaho leta ya Afghanistani yari ifashwe mu mugongo n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ihungiye. Inyuma yaho kandi inteko mva makungu zikuriyeyo akarenge inyuma y'imyaka hafi 20 zari zimazeyo mu ntambara. Gushika ubu nta kiravugwa kuri itangazo ry'abatalibani ryo kurekura indege z'urudandaza zigasubira gukoresha icyo kibuga cy'indege cy'i Kabul. Muri Yemen, abagwanyi bagera kuri 50 baraguye mu ngwano ibandanya kubera mu ntara ya Marib iherereye ku birometero 120 uvuye ku mugwa mukuru w'icyo gihugu. Igisirikare cya Yemen kivuga ko muri 50 batangajwe ko baguye muri iyo migwano yamaze amasaha 48, harimwo abarwanya leta ya Yemen 43 n'abashigikiye leta y'icyo gihugu bashika indwi. Muri uku kwezi kw'icyenda abagwanyi bagera ku 400 bo kuri izo mpande zose baramaze kugwa mu ngwano zibandanya kubahuza. Marib niyo ntara yo mu buraruko bwa Yemen ikiri mu minwe ya leta. Abagwanyi bo mu bwoko bw'abahuti bashyigikiwe na Irani bamaze amezi atari make bagerageza kuyigarurira.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi. Nibutse abakunzi b'ijuru rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya Jovewa akaburungu com. Nungire ndabahikaze nchuti bakunze mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru nkuru z'igice cha kabiri cano makuru. President Burundi Evariste Ndayishimiye amagarira abarundi b'incabwenge baba mu mahanga guterera mu iterambere ry'igihugu abibarutse.
Umwana w'urundi aragenda kwiga. Aje kwiga muri America agacavuga ngo sinzosuri wacu burundi ngo kuko bahemba make. Nibyo giteri jewe nzoza aho bahemba meza. Mugabo ibagiye ko wigishijwe n'abarundi mu kigega cy'Uburundi.
Uyu ni president w'Uburundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abarundi baba muri Amerika aho bahurira muri leta ya New York. Iyo nkuru iri mu zo twibanda ko munano makuru muri hafi ya maradio yanyu. Ngire ndabahe ikaze njuti bakunze ijwi rya Amerika. President w'u Rwanda Paul Kagame ahamagarira amakungu gukora ibishoboka byose kugira ngo incanco za COVID-19 zikwiragizwe mu bihugu byose bya Afrika bidatevye. Umukuru w'u Rwanda asanga naho gahunda ya COVAX y'ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu igamije gusaranganya inkingo mu bihugu bikenye harico yafashije hagikenewe gukorwa byinshi ngo inkingo zigere mu bihugu bya Afrika ku rwego rushimishije. Yabigarutse ko mu nama nkuru ya ONU igira 76 yari maze iminsi ibera i New York muri Amerika. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima atugire ku muriri kuri bikuru biri muri iryo jambo rya President Paul Kagame.
Mu ijambo Perezida Kagame yagejeje kubitabira inteko rusange ya ONU kuri wa gatatu hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, yibanza hanini ku ngaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 ku isi. Avuga ko isi yose ikwiye guhuza imbaraga muri gahunda zigamije guhangana n'ingaruka zacyo. Umukuru w'u Rwanda ashima gahunda COVAX y'ishami rya ONU rishinzwe ubuzima OMS igamije gusaranganya inkingo mu bihugu bikennye. Icyakora agasanga hagikenewe gukorwa ibirenze ibyo.
Alongside unfortunate examples of inequality,
nubwo hakigaragara ingero z'ubusumbane butagakwiye, twabonye ibihamya by'ubushake mu gufatanya hagati y'ibihugu. Gahunda ya COVAX nubwo ifite aho igarukira ni kimwe muri ibyo. Igitabaho icyuho cy'inkingo muri Afurika cyari kuba kinini kurusha uko birubu, ariko kandi dukeneye ndetse tugomba gukora ibirenze ibyo mu kwihutisha ikwirakwizwa ry'inkingo muri Afurika. Kubikora uko biri mu nyungu z'isi yose.
Doing so benefits the entire world.
U Rwanda rushimirwa kuba ruri mu bihugu bya mbere ku mugabane wa Afurika bimaze gutanga inkingo nibura ku kigero cy'10% by'abaturage bose. Imibare y'inzego zishinzwe ubuzima igaragaza ko bamaze guhabwa urukingo rwa COVID-19 mu buryo bwuzuye mu Rwanda basaga 1,500,000. Umukuru w'u Rwanda kandi yashimye gahunda y'ibigo mpuzamahanga n'abandi bafatanyabikorwa yo kubaka inganda zikora imiti n'inkingo mu bihugu bya Afurika. Bwana Kagame akavuga ko iyikwiye gushyirwamo imbaraga mu rwego rwo kubaka uburyo burambye bwo guhangana n'ibyorezo. Uretse ibijyanye n'icyorezo cya COVID-19, Perezida w'u Rwanda kandi yagarutse kwishyirwa mu bikorwa rya gahunda z'iterambere rirambye SDGs. Isi yihaye kuba yagezeho mu mwaka w'2030, yavuze ko ryari ryaradindiye na mbere y'icyorezo cya COVID-19. Aha kavuga ko gahunda yo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe igomba gushyirwa imbere muri urwo rugamba, hatibagiranye no kwimakaza imiyoborere ishingiye ku muturage.
Dukeneye
kandi gushimangira akamaro k'imiyoborere ishingiye ku muturage no gukorera mu mucyo. Ibyo ntibitugeza ku mibereho myiza n'iterambere rigaragara gusa, ahubwo binaduha umutekano, umutuzo n'icyizere cyo hazaza.
Ni ingingo bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bemeranya nayo, ariko kandi bagasanga hakiri urugendo ngo bene iyo miyoborere ishinge imizi mu Rwanda. Madame Ingabire Victoire Umuhoza n'umwe muri abo akaba asanzwe ari umuyobozi w'ishyaka Darufu Murinzi ritaremererwa n'amategeko mu Rwanda.
Nibyo koko iyo umuturage afite ijambo mu bimukorerwa igihugu gitera imbere. Iyo umuturage afite urubuga rwo kuba yashobora kuvuga ati ibi nkorerwa n'umuyobozi wanjye ntabwo ariyo, iyi politiki si inkwiriye, ibyo nkeneye ni ibi, ibyo numva nkwiriye ni ibi. Icyo mu gihugu cyacu byo ntabwo biragerwaho, cyane cyane mpura ndeba uburyo nkatwe dukunze kugaragaza ibitagenda neza dusaba ko bikosorwa, usanga bavuga ngo baranabanzi b'igihugu. ahora kwanga igihugu kuvuga ko ikintu kitagenda neza no kugira ngo abayobozi bagikosore bahano mu gihugu cyacu cyafite urugo rugendo rukomeye rwo kumva ko umuturage agomba kugira ijambo.
Indi ngingo Perezida Kagame yikijeho nkigomba kwitabwaho mu kugera kuri gahunda z'iterambere rirambye nijyanye n'umutekano. Agasaba ko ingengabitekerezo iganisha ku iterabwoba na genocide irwanywa kandi gatandukanywa no gukina politiki.
Ingengabitekerezo z'ubuheza nguni ziganisha ku iterabwoba na genocide zigomba kuvugwa no kugaragazwa hakiri kare zigasenywa nta kujijinganya cyangwa se kuzuyaza. Kuri icyo ntidushobora kwihanganira kubikinamo politiki.
Icyakora Madame Ingabire Victoire Umuhoza akavuga ko kubyerekeye u Rwanda ikijyanye n'ingengabitekerezo ya genocide gikwiye kwitonderwa ntibikoreshwe mu buryo bwo kubangamira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo.
Perezida wa Repubulika ntegeza ko yavugaga ku rwego mpuzamahanga, ku rwego rwa Afurika, ntegeza ko yavugaga nyine abaheza nguni barimo barwanya muri Mozambique. Ariko tugari cyane mu gihugu cyacu noneho. Mu gihugu cyacu harimo ikibazo cy'abantu bitwaza ngo abandi bafite ingengabitekerezo ya genocide, ugasanga umuntu kubera ko atanga ibitekerezo bijyanye n'uko abona imiyoborere myiza twagombye kuyigeraho, hari ikintu kitwa ingengabitekerezo ya genocide cyabaye nk'inkoni yo gukubitisha umuntu. Niba uvuze barakorega mufite ingengabitekerezo ya genocide kugira ngo uceceke kuvuga, ariko ntabwo iryo terambere rirambye nyine umukuru w'igihugu cyacu avugaga muri iyo nama ntabwo dushobora kurigeraho hatabayeho ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo.
Iyi ngingo Perezida Kagame ntiyayitinzeho cyane, ariko iri jambo yarigejeje kubitabiriye inteko rusange ya Loni nyuma y'iminsi ibiri mu Rwanda hasojwe urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abo bareganwa. Uyu ufatwa nk'uregwa mukuru yakatiwe gufungwa imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'urukiko ibyaha by'iterabwoba bifitanye isano n'ibitero umutwe wa FLN w'impuza amashyaka ya MRCD yari akuriye wagiye ugaba ku Rwanda mu bihe bitandukanye. N'urubanza rwakuruye impaka ku ruhando mpuzamahanga cyane cyane mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ububiligi, aho uyu Rusesabagina yari asanzwe atuye mu buryo bwemewe n'amategeko mbere yo kugezwa mu Rwanda mu mpeshyi y'umwaka ushize wa 2020.
Temistocle Mutijima urakenuye. President w'Uburundi Evariste Ndayishimiye nawe mu ijambo yavuze yasavye inama ya ONU ijeje uburenganzira bwa kiremwa muntu kudakumira Uburundi. Yasiguye ko igihugu ciwe cateye imbere mu bijanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu, iba ariko abatavuga rumwe na leta barabihakana. Nk'umugambwe Senel bavuga ko aya majambo babona asa nkayo kuresha amakungu kugira ngo atange ifashanyo ku Burundi. Mugenzi wacu Elo Jurika neza aragaruka ku ijambo President Evariste Ndayishimiye yavugiye mu nama rusange ya ONU igira 76 ku munsi wa 4 w'inondwe.
Mu jambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanguye abwira abari New York ko iyi nama igira 76 y'abakuru b'igihugu n'amareta ibaye mu gihe igihugu kiba cyiteguriye guhimbaza umwaka uza imyaka 60 iheze cikubukiye akabina yo kimaze ciyunze n'ibindi bihugu muri ONU. Yamenyesheje ko igihugu Burundi bwamaze burongowe n'abakoroni bwazingamizwe n'injyane zabonekeye mu bwicanyi bwisubiriza inyuma yo kuronka intayo kwikubukira, yemeza ko ikomereye by'ubwo bwicanyi n'ubu bikigoye gukira. Yisunze kivuga cy'uyu mwaka yatangaje ko abantu ku isi yose babwirizwa guhabwa izizigiro bishasha, yemeza ko Burundi bwagerageje kwihiza byizigiro mu guhangana n'ingaruka z'ikiza cya COVID-19 n'izatewe n'injyane z'utavana ko zabaye mu gihugu bikunyurwa no kudahana ibyaha byabaye ku gihe kirekire. Evariste Ndayishimiye yasomye ijambo ryiwe mu rurimi rw'Igifaransa, yavuze ko iyi nama ara karyo gakomeye kuganirira bari muri yo intambwe igihugu ciwe cashitse ko mu gihugu hagati nizo cateye mu karere no mu makungu niko kuzidondagura.
A ce jour la restauration de la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale sont une réalité au Burundi.
Uyu munsi nagurwa ry'amahoro, umutekano n'ubwiyunge ni impamo mu Burundi. Ukugwanya igiturire, isesagurwa ry'amatungo no kudahana biri mu byo leta yashize imbere. Utwigoro kandi twarakozwe kugira ngo ubutungane bukore bwigenga. Twibutsa aha ko ingorane zakahise leta iriko irazitorera umuti mu gushyiraho ubutungane bunywanisha ku bakozwe ko n'injyane bose. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimangiye ko iterabwoba ritegerezwa kugwanywa ku isi yose, yibutsa ko igihugu atwara cyabitahuye kera mu kurunga ingabo mu bihugu bya Somalia na Repubulika ya Central Africa nk'urugero. Ndayishimiye arongoye u Burundi kuva mu kwa gatandatu 2020 nyuma y'uruvuga iturumbuka rwo yasubiriye Pierre Nkurunziza, yerekanye akababaro afitiye bimwe mu bisata bya ONU cyane cyane inama ijejo hatari akazi na muntu y'iryo shyirahamwe.
Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies,
dufashe kano karyo dusaba cyane cyane mu gisata cyawo n'icagateka kazina muntu ngo bagire umwihwe rudahengamye kutwigoro tw'Uburundi no kuduha gaciro kabereye inyifato yose yo gukumira Uburundi babushira kimigwi dasanzwe mu byagateka kazina muntu nta kivyara leta yashize mu bikorwa ikingirwa ry'agateka kazina muntu ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro n'ubwitangazamakuru niko yabandanije asigura yagarutse ku kintu yishimira muri kino gihe ibiganiro bihoraho hagati y'abanyepolitike amashyirahamwe yigenga hamwe n'ibinyamakuru n'inzego za leta ibyo asanga byaratanze umwimbo mwiza agaruka ko uku niko abisobanura
ceci a permis la réouverture de quelques médias qui avaient été fermés dans la foulée des échauffourées de l'insurrection de 2015
ibyo byatumye hugururwa ibinyamakuru bimwe byari byugawe mu mushuhira w'imigumuko yo mu 2015 irekurwa ry'abanyoro ngimbe bitanu ku kigongo cha president no gushira imigambwe na societe civile mu itunganyo y'igihugu mu bya politike n'imibano president Evariste Ndayishimiye yabwiye abandi bakuru b'ihugu n'amareta n'imiryango mpuzamakungu igihugu ciba kiriko cyakira impunzi zirimo n'abanyepolitike yavuze ko kuva mu kwindwi uyu mwaka uheze hamaze gutahuka abagera ku 75,000 biyongera kubangana 50,000 bizana badacuruwe n'ibisata bya ONU bibijejwe eloje uri kaneza ijwi rya Amerika
Eloge wili kaneza nongere koko president Burundi Evariste Ndayishimiye muri urwo rugendo yakoreye i New York yabonanye kandi n'abarundi baba muri Amerika babonana kwa gatandatu yababwiye ko ariko arategura inama rukokoma yise Forum National pour le Développement du Burundi yifuza kuzohurizamwo incabwenge z'uBurundi na cane cane iziri mu mahanga kugira ngo ivyumviro vyabo bishirwe hamwe mu iterambere ry'uBurundi muri uwo mubonano yabasiguriye ko bibabaje kubona hari abarundi bacubwenge bariko bateza imbere ibihugu bakoreramwo vyo hanze hakwiyumvira uBurundi kwa gatandatu nari nakubitiye i New York ahabereye uwo mubonano w'abarundi baba muri Amerika na President Evariste Ndayishimiye umurisho w'ingoma indirimbo zihayagiza akaranga ku Burundi zirimo nihayagiza ico gihugu imno national nivyo vyakiriye abarundi mu rugo guserukira ico gihugu muri ONU president Evariste Ndayishimiye mu ijambo giwe yishimiye intambwe zitandukanye yavuze ku Burundi bwateye tumwe mu turorero yatanze nabaje bava mu mareta atandukanye baje guhura nawe
biraboneka koko namwe yibwise uko mwahora muzi Uyinye nene nivyo jerekane hinduka. Ibinyene ni kimenyetso ubonye abarundi mu maso ucumenya ko n'igihe gucabo ariko kimeze kiriko kirahinduka. Urya rero ingorane twari twaragize bage gucaca. Twari twaragiye uko Burundi ari tongo ry'abarundi yuko ari umujyango w'abarundi. Murabize mwese kuri karanga muntu mu bisanzwe bandi kubwene igihugu. Urumurundi bakandika numurundi mugabo twebwe cyane utanguye kutwica bafashe kuri karanga muntu bashira ku muhutu umututsi umutwa bari baheza gutwiragiza igihugu umuntu yatwononeye ubwa mbere nuwadukuye ku bwene gihugu bwa Burundi agaca twita ubundi bwene gihugu ico gihugu cyacu rero cyakibaho kitakiranye neco gaho twafire nimuze murondera handi Uno musa warundi kubera batagwe kubona igihugu cha Uno musi bose ariko barahinduka ariko araba barundi.
Cyaneze bacano ingene biriko byagiye.
President Ndayishimiye agasaba barundi bari mu mahanga gushigikira intambwe avuga ko Burundi bwateye bakibuka gusuma bataha.
Diaspora ngo nabarundi babahaza. Oye, nabarundi bakorera haza. Nabarundi bakora mu mahanga. Kuko na barundi bagiye gupagasa ubunegeze kirundi byarangi kuja kukora hanyuma gacha wibuka ko agiye gusuma uzana mu rugo niwanyu niwiyumvire umwana wa Burundi aragenda kwiga aje kwiga muri Amerika agacavuga ngo sinzo suri wacu Burundi ngo kuko bahemba make ni dogiteri jewe nzoza aho bahemba meza Mugabwe bagiye ko wigishijwe n'abarundi mu kigega cyo Burundi barakwigisha ushitse ngo tutaranya. Yenda mu kamere wowe uko yatsikiye. Nemu kwa katikiye barabonye tagi.
Bamwe mu Barundi bitabiriye umubonano na President Evariste Ndayishimiye basanga ariko hari ibikwiye guhinduka kugira ngo batware imitahe bongere baterere mu iterambere ry'igihugu cyabibarutse.
Cende umurezi kandi ndipfuza kugarukira uburezi kuko ndabona yuko bikenewe, ariko ikintera amanga nuko baduha viza y'ukwezi kumwe, ariko mu kwezi kumwe hagiyemo n'ukwiherera kubera bagutoya akantu akantu k'akavirisi akantu k'akabu. Wumva muri iyo minsi usigaje wokora iki? Nyakubahwa Perezida, ndakwituye ko icyo kintu cya viza y'ukwezi kumwe kw'abantu bimvukira n'icy'iterambere gihereye ku mabarabara. Narashatse gushika iwacu, ngeze mu Bugarama ndahakubita amasaha atatu cyankane nsubira inyuma. Rero turi mu bintu by'iterambere, nta terambere ribaho ritafise ifatiro ry'amabarabara ducako y'imiduga idutwarayo. Ni ukuri nyakubahwa Perezida, icyo kintu nitwacijukira cyane cyane ubu ubushikiranganji bw'amabarabara mukabwijukira nka kujya mwijukira ubw'ubutungane, muzosanga duteye imbere.
Imwe muri iyo myidogo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ayifitiye insiguro.
Cyinshi nkunda uno munsi ni uko ibibazo by'abenegihugu ari ibibazo by'uburongozi, uko ubyifuza nanjye niko ndabyifuza. Mugabo Gabo kene amahera ntacyo ayizana ibyo amaviza hari aho mpere murankunda nkavuga nti none kubera iki mbega ego nibyo hari ibihugu bitemera double nationality mugabe yemera kubera icyo utogera n'iyo pasiporo aho urinda gusaba viza ariko kubera icyo utashe wacyo.
Mu bindi bibazo Abarundi baba muri Amerika batuye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, harimo ibijanye n'ivy'amatongo, ukoroherezwa mu migambi imwe irimwo nko kubaka amavuriro n'ibindi. Ku ruhande rw'ijwi rya Amerika, menyeshamakuru radio yanyu yari yarungitse i New York, ntibemerewe gufata amasanamu n'amajwi bisanzuye nk'uko bari babisavye. Ahambere tugire ko tunabasabe ikigongwe kuko twari twabemereye ko tuza kubereka uko biriko biragenda kumwanya ku mwanya biciye kuri Facebook Live, ariko bizakwa nka kubera uruhusha twabuze rwo gukora inkuru ku mubonano wari kuhuza Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'Abarundi bari baje bava mu mareta atandukanye. Turashimira uko biri kose abakunzi b'ijwi rya Amerika bari bahari baduha ayo majwi mwumvise na zimwe muri videwo ziri ku mbuga ngurukana bumenyi zacu. Hagati aho ibibazo ijwi rya Amerika ryari ryitwaje ngo rize kuhava ribaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi navyo nyene nta mahirwe yo kumibaza ryaronse. Muri ivyo harimwo ivy'umutekano, ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, agateka kazi na muntu, ikiza ca virusi ya corona, imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu n'ivy'ubutunzi. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mukanya tuca tubandaniriza mu gisata ca sport. Ageze mu gisata cha sport yahere mu Burundi, inkino za basketball zibanziriza ihiganwa ryimirije rya Rayeri tahukanye ekipe ya Le Gazelle mu bakobwa be n'urunani mu bagabo. Ihiganwa naryo ry'umupira w'amaguru ryarayiri sozera indwi igira gatanu. Ibi byose tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi kuri no w'Imana niho ryasozera indwi igira ya gatanu. Atletico New Oil yatsinze Message Ngozi gisinda kimwe ku busa, naco Burundi Sport Dynamique yatsinze Top Junior, Ekana Flambeau d'Orest yatsinze Royale kimwe nyene ku busa, Aigle Noir yatsinze Vitaro ibitsindo bibiri kuri kimwe, Flambeau d'Orest nayo nyene itsinda Bujumbura City ibitsindo bibiri kuri kimwe, Musongati ikaba yatsinze Kayanza United yorohewe cyane ku bitsindo bitatu ku busa. Muri iryo higanwa umugwa Burundi Sport Dynamique ukaba ariwo uri mu kibanza ca mbere by'imfata kibanza. Mupira maguru kandi umugwi w'abakobwa badashika n'imyaka 20 waraye uvyifashemo neza mu gutsinda Namibia ibitsindo bitatu ku busa mu rukino rwo gusubiriza mu ndwi zibiri. Burundi bukaba bufise amahigwe yo kuzobandanya muri izo nkino zo kurondera ibihugu bizitabira igikombe c'isi yose kizobera mu gihugu ca Costa Rica mu mwaka w'2022. Muri basketball naho umugwi w'urunani niwo watahukanye igikombe c'inkino zibanziriza ihiganwa wirahiye New Star ku manota 67-47. Richard Patrick Ngwizuru uvuga amenyereza urunani akaba ashimira Imana kubona umukenyero wiwe wakunze bagatahukana igikombe.
Twagerageje gushyira hamwe, turagira defense nziza, ikintu cyari kitugora ari defense, kwamba twaradutsinda bagaca badutsinda, defense yacu yari yuguruye cyane, umuntu wese yagura penetrana ko nibyo novuga ikintu cyadufashije kinini ya yuko ari kesyo ya defense twakosora. N'umunsi turashyize kuri ariko ntituraheza, turakeneye gushyiramo ingufu nyinshi kugira tubandanye twerekana ko dushoboye, anako twagerageje gushyiramo abandi bakinnyi amaraso mashasha muri ekipe. Turahindira ibintu byinshi, navuga ko tuzoguma dushyiramo ingufu kugira nitugire ikintu gituma tudashobora gutwara igikomezo cyacu, turakinira kubera n'ama match ubona ko adufasha.
Mbonerane Blaise ajejwe ubuhinga mu mugwi wa New Star aremeza ko barushijwe muri urwo rukino, amenyesha ko amakosa bakoze batayakosoye n'ubundi uwo mugwi bongeye guhura bitazoborohera.
Iyi match ubwira tuyitakaze, navuga ko twayitakaje ku makote menshi kandi kuva igitangura. Kuva match igitangura twebwe wabona umenga abakinnyi bararushe, ubundi mwanya wamenga barakanye, ubundi mwanya wamenga ntibashaka gukina, twagize amaherere menshi. Aho novuga ko twatereye match muri defense, uno munsi ekipe y'urunani n'aba interiere bazanye batudominye, ba interiere bafite abantu barebare muri zone. Urumva rero ntibadupermeta ko dushika muri zone, batwugururiye amashute yo dore exterieur, ayo nayo caratunanira.
Mu bakobwa naho igikombe cyatahukanywe n'umugwi wa Legazel utsinze Gladiators ku manota 68-63 mu rukino rwari rukomeye cyane. Urongo yishyira hamwe rya basketball mu Burundi arashima ko ubuhinga buriko buriyongera. Jean Paul Manirakiza aramenyesha ibyo agiye kurangura mu minsi iza abifashijemwo n'ishyirahamwe rya basketball muri Afurika kugira urwo rukino rubandanye rutera imbere.
Icyihutirwa cya mbere ni ugusakara iki kibuga kugira ngo tugire indoor, kuko nitwubaka indoor baca tuzanira amakamera professionnel akwiye kugira ngo tubandange dukora ibi. Baca tuzanira terrain yo hasi imwe mona za NBA, baca tuzanira amamarquoir professionnel hamwe n'amakrono professionnel, ibyo bitwemereye. Hanyuma deje kucubaka batwemeye ko dusha tugira iyo twita tournoi ya U18 izobera ngaha hagati y'ukwezi kwa kane kwa gatandatu. Hanyuma tukagira na camp international ya NBA ikabera ngaha i Bujumbura.
Muri iryo higanwa Landry Ndikumana akinira urunani niwe yatowe ko yasumbije ubuhinga abandi, ni nawe kandi yinjije amanota menshi muri iryo higanwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana cukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda watubwirageze uwo mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru, amakipe abiri ahagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Afurika y'amaclub yongeye gusubukura imyitozo yitegura guseruka mu ntera ya kabiri. Mu guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe ya mbere wayo, ikipe ya APR FC imaze iminsi ibiri yitoza, ikaba igomba guhura na Etoile du Sahel yo muri Tunisia. Umukino ubanza uzabera i Kigali mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa cumi. Mu cyiciro cy'ibanza cy'irushanwa rya Ligue des Champions muri Afurika, APR FC yasezereye Mogadishu City Club yo muri Somalia. Ngo hari icyizere ko ikipe y'abasirikare b'u Rwanda ishobora kwihagararaho imbere y'ikipe y'igihangange ya Etoile du Sahel, nk'uko bivugwa na rutahizamu Jacques Tuyisenge.
Dufite abatoza bazi kwiga ekipe tugiye guhura nayo, urebye nicyo kintu kidufasha cyane, bazi kwiga ekipe tugiye guhura nacyo. Urumva igihe kigiye kubaho, abatoza batangire bige kuri ekipe tugiye guhura nayo, kuko abahungu dufite uko tumeze twese biroroshye kumva konsinye baduhereza, buryo umupira yo wumvisha konsinye ukayigenderaho nta kidashoboka. Iyo ufite icyizere muri wowe nokomeza gushyigikirana aho umwacitse ne yukamusunika, numva yuko ngiye kubwange ekipe yifitiye icyizere.
Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, ikipe ya AS Kigali nyuma yo gukuramo Olympique de Misirisima mu birwa bya Comore izahura na Darling Club Mutema Pembe yo muri Repubulika na Demokarasi ya Congo. Intego y'ikipe y'umujyi wa Kigali ngo ni ukugera mu cyiciro cy'amatsinda. By'akarusho ngo bagomba gukora ibishoboka byose bakegukana n'igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda.
Ushaka rero igikombe cya shampiyona yitegura nk'uko twiteguye, wenda ibindi bishobora kuzaza hagati aho ngaho tuzaba tubireba, ariko tuzi neza ko twiteguye nk'abazatwara igikombe. Ubundi igikombe kiba ari kimwe, amakipe atangira ari 16 yose agishaka, ariko tutagitwaye twashyizemo ibyo tugomba gushyira byose nta n'uwatuveba. Ubundi igikombe cya shampiyona rwose icyo mbona bigomba guhinduka hakagira indi kipe igitwara itari Rayon Sports ntiyo ya PL kuko igikombe cya shampiyona ngire ngo Atletico niyo yigeze gucamo iragitwara nayo nyuma yaho iza gusenyuka ariko Kigali yiteguye kugitwara ikanagumaho.
Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare mu mpera z'icyumweru gishize u Rwanda rwemerewe kuzakira shampiyona y'isi muri uyu mukino mu mwaka 2025. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Been listening to news and information in